Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Muri sanga yino munsi turagaruka kuvyo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika muri vyo harimo Uburundi ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka muri migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship uzwi ku izina rya Yali abatandukanye babakiri bato mu mugambi barawuzi watangujwe na president Barack Obama uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi yawo mu mashirahamwe yigenga n'abandi umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose ingene ija mu ngiro icufasha urwaruka ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute ni Ramadani Sinuka ni ari muri ambasade ya Amerika I Bujumbura mu Burundi mu vyo Ramadani ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimo ivyo migambi Ramadani tugushimire tukongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi ikaze muri sanga
Nakoze cyane Diane ndashima cyane wa Amerika yashimye gutanga ikiganiro kugira ngo abarundi aho bari hose isi bumve imigambi ya Zimu za Amerika na cyane cyane byerekeye ivana mu bumenyi
yego nuko rero nari nce ku masonga imwe mu migambi navuze za yagi kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho benshi baca bumva yari ariko mufise imigambi myinshi imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika I Bujumbura n'ahandi yega ugwaruka ga Ramadani ni yahe nyamukuru
okay imigambi nyamukuru hariho yandi sasa Young African Leadership Initiative leadership ikaba yatangujwe na Obama nk'uko bivuze muri entosikisiyo hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IVLP na nyine tuzareba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugana guhanahana ibyiyumviro ego hakaba hariho n'umugambi witwa Afro Fellowship ikaba ari ukwiga umwaka wose muri industry muri Amerika bagashyigikira umugambi wo personelma uwufise kugira ngo niwava namara umwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye
Ku mwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika
Ku mwaka cy'ishobora guhura n'abantu n'abatandatu muri programme yose itandukanye
Ego ndiko ndumva muhinga bw'ivyo ma telefone ntazi uko imeze twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye duhereye nko kuri uno mugambi wa Yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi ugamije iki
gitangiye ku mugambi wa Yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere kuwashaka kujamwo abaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba nk'inya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 uvuga imyaka 23 bemerewe kuja muri iyo programme kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira iyo programme ni ukufasha abajene cyangwa ubafuka bamaze kugira icyumviro mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha kajya kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika bakaba bafise no selma umwigisha neza si abafise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora kiyakingwa hanyuma bamaze kumugoroba iminsi yose bakaba ari amasesiyo bita networking kimenga bakaca bagahora bahuza n'abantu bafite bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amacontact nini basubira muhira bajomenye uwo bazotuma ko canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze iki barandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo baba bakora ubuserukizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gutubwira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika azenga haanye mu mareta atandukanye ari kurikira iyo mugambi
kenshi muri lancement ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personnellement ndazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa mu mayunivesite genda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure kugira ama application narigeze kenshi cyangwa tatu ndaje no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye bakeza ngenda ndasigurira le condition imigambi rero barandika bisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba mugabo ampisesa igikuru muri byose ni uko wagwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi mu gihugu cyabibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu mareta atandukanye n'amareta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane avugira ku radio reka turungike Washington niho hari radio twarabaga sape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gutegira ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yahereti ni leta yitorera
oya mu bisanzwe ama universite yose yemeye cyane yashyize igikumu gukorana na Departement d'Etat mu kuri uwo mugambi wa Yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo gituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bari kubarondera ama universite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariho ikindi gisata cyitwa IVEC ni nka organization privé yatowe cyangwa yagize agreement cyangwa bafashe imigambi y'ugushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekisiyona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako kubera ko ari business baba investite ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology baraba na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri ya technology.
Ego hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiratangura gukoresha icongereza bukebuke ni igihugu camye gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganira kugira ngo abo baza muri yari n'andi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe bataba barize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane cyane je ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu busanzwe mu Burundi wahereye kuva muri 7e gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience y'ukuvuga mugabo muri nya programme ya yali icongereza kirasise uruhara rukomeye cyane unashima no muntu zenyu no mu ma condition y'ukumwemerera cyangwa y'ukumutora kirasise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nkuko rero icongereza tuma kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajene batishije mu icongereza bafise ubuhinga bari gukora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabera intambara
yego urakoze cyane Ramadhan turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi imigambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira ico babazijije turatehera kuri Simon itanga Simon ikaze kujuru rya Amerika no muri isanga uherega Simon
nani mu Rwanda mu majepfo
Rwanda havugwa make
mukare kakamonyi
havugwa makinga aho mukamonyi
nta kidasanzwe se ko kavura kari kaguye ejo hasize ayo mugore bari atacyo karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhan akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishaka kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhan
Ashoze kicha ngo kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi toko mu gihe ariko muri iyi hugu bya Afrika cyane cyane mu karere k'ibiyagabigari tuzi ko ikiri hasi cyane aba bafite ubumenyi baracyari hasi cyane kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora gushyiramo iyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo bateganyirizwa ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubareho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo
iyo uri kuravuga ngo abadasumenye ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni kuba wera abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajyamo aho ngaho wenda tuvuge wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari ibyo usanga ayo makuru nubwo yavuze ko acyo kuri za televiziyo hari ibyo usanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe akiyeho badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi
urakoze
ikibazo cyane 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 ikibazo cyane usanga kiri ku ntego kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wahe uri mu mugwi w'abakaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
ntabwo nk'abisubandere
sabwe
nibwo nyagize secondaire
wahejeje secondaire urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura ugira umunsi mwiza Simon gaho Kamonyi ego turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Chrétien bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura akakabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda Ramadan mikro ni gwawe
urakoze cyane na umvise Simon ikibazo yashikirije ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yali uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ari karakora ari bintu bikwiye vraiment gushigikirwa naho yoba taje kaminuza batite kazi biri zo mu Burundi mugabo sishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashike muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa programme ya yali bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bavuze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira abatari bwake
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko hariho abatoranywa hari imigambi yindi vy'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakabazifise binyegeje bari nk'ibururi bari nkahehe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwa deja niyo yali nk'uko nabivuze ndagenda mu province atandukanye mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisiyo cyangwa ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari icyo ni cyambere hanyuma ni ukuri site webu hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi
nta n'umwe bukumira ugiyeho nabonye kare namye ndakwitiza kwijisho kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo ko hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuzara kwitiza amaso nawe nyene kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi yabajije biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hama
ego tuwa navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'ama post ku maradiyo ku televiziyo anlinye hanyuma ndiko za ko navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayunivesite n'ama santre zitandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera itwabo kugira ngo abantu babibone batangure kandi bifata amezi abiri kugira ngo batangure kwa aplika
urakoze cyane twakire Cosma ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uhererega Cosma
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu
ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiriye muri isanga ino munsi
narishije akabazo kuri we kavuga gati ugame damukeze kuba ari muri mabanga hanyuma nkibaza ntimbega ubwo nimba iyo programme isanzwe imaze igihe yoba akurikirana kuraba ko abayigiriramo amahigwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyene batangwe bateye imbere yoba afite ibiharuro byerekana biti hari abantu muri interior bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba badafite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyaraba kuko ariko kumenyesha no kuraba no kuronde
natangaye kumva ko iyo service ihari ntabisanzwe kandi abantu bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo service akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bava na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo service ambasade isanga izitanga
reka tumuha akanya akwishyura
ni umugambi wahe yoba afise cyangwa niki abona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunity sinamenye sinumvise kuba munango ko yoba afite ibitigi byamaze kuronka amahigwe yo kuja kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kuri leta zunze ubumwe za Amerika bafashijwe n'ambasade
ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umunsi mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
yego Ramadan sinzi ko ari trophice ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukizo umuntu cyitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhi biharuro turafite abantu batatu amaze kujya muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndagenda tous les vendredis mwanari mama sira information nayo ukishije ku mashure cyane cyane kuri Radio Izere FM FM rero ndukuvuga yuko naho ntashika vema uko uburyo ndaro mu buryo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira ya tomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanjanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari ku buserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
yari 2012
ego urumva kugira ngo umumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntaco ntitwari twa
yari lagisise mu Burundi umaze kuronka twafise abantu bashika 60 haragize mu ngorane igihe abamwe bagiye batagaruka bace abandi bace baja muza Canada ama Washington bafata baba nk'abatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariro muko navuze turafise nk'abantu bashika 60 urumonge gonyine rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava ma promesse n'ibihuri kuri yose ndaharuye na ma promesse 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaze kujya Amerika
ndabumva nabakirigirana cyane
izina ryawe ndavuze neza ni bakwige cyane bakwigwe
bakwige warivuze neza cyane
guherere ga Badian
nuko bisanzwe jeze nda South Africa Cape Town
uri muri Cape Town Afrika yepfo akabazo kawe kwa Ramadan Sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi
okay akabazo kanje yakobaza kana gomanda ndababaze ndabona uwo mugambi ni mwiza nkuko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi jembo na yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bifadika bifite agaciro kanaka kuko usanga n'imfashanyo baba atanze uri kurayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo zimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageza usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishure kuko hari urusaku turiko turatume na mato
okay nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere
kuko urakoze ubwira umunsi mwiza ubwira umunsi mwiza
bama badufasha mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku migambi itandukanye urakoze muri ya Cape Town na Africa Ifubadian ubwira umunsi mwiza Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jena na ingeza kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yo kwakora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari nga mu Burundi ndashobora gutangaza organization imwe nashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imitaye kubapfakazi bagize ingorane bakabaye imitaye ku buryo no munsi bashobora gutanga temoignage yaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ukuri birashimishije
urakoze cyane reka twakire Désiré dusaba dismas kuguma ku murongo wa telefone Désiré ikaze ku jugu ya Amerika
murakoze ndabaramutse
uherere ga Désiré
Mujumbura.
Mujumbura wegereye ambassade canke uri kure yayo.
Ndayegereye na. Namaguru ndiye muntu nka 30 minutes.
Aha, twakuzanira rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure kubaza ofise by'imigambi itandukanye ya ambassade y'Amerika mu Burundi.
Ntabwo mwakoze cyane mbanje gushimira diskuri ya Amerika. Yumvise cyumvira cyo kumuronda uko nagiye hari cyumvira nari mfite mugabo. Harije wandika ni bana kwishure sinzi ko twatwandise nazo.
Bande.
Kuramba kandi anya Amerika nyine.
Ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi indero guhanahana ubumenyi gusa. Akabazo ka.
Sawa reka rero mbatiza tuzaha hama. Cyo mate kugira. Kisha kintu cerekeye yari mate kugira inshuro zibiri. Sindi gera mbamwe. Yenda baza iske ubwire umuntu abemwo bigenda gute kintu cyo kintu cyangwa ndaratayinze ku online niho bagira ngabo sinigeze ndamwe ikindi kibazo ramafisi ese ko hari igihe bavuga nk'ubu covid yaraheze bakaja muri etanti bakamarayo kerekesomene nibaza ese kiga kerekesomene abagize amashansi bajyayo bakaba foromo mwaye sinatuma cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babyimenyera cyo bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nenda ni nta turi nta 19
ntabwo cyacu
ntabwo igihugu cyacu kiri kiri accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatique byo gupurayinga online Jeni batati balikuwa dikimura gute kugira ngo basi intara dozi bishobore gusirukika kandi batabeshi bagenda barabangaye bizumba cyane bapande nyine kumugwa mukuru
ya vyanse Ramadan yavuze ato yatanza karero za rumongeza hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega nahandi gura umunsi mwiza Désiré
cyangwa za n'izi kibato kimwe
unyarutse kwera turasabandi barindiriye
hama twaje nshaka kumenya hari kwa rutsana kwa rinzi hamwe dufati kuri twebwe kwace ku ishuri hama cye ku ishuri hari bintu twashaka gukora mugabo tukabura mayi finance maca abantu bafata muri finance maca mu byimbira nicyo niko navuga kwari keze gusaba umubonano kugira ngo cyage na cyane cyane
Désiré wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nawe kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu bya finance mane mu bindi ibyo wasavye ntibicemo cyangwa nibigira icyo urumva waba utwara mu indeka tuguma nibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza ego Ramadani ugurafise uburenganzira bwo kwishura kubazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambassade isanzwe itanga makuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose nk'ibyo vugirwa ku radio ariko Désiré ati yarasavye akatari gake n'ivyakunda sinzi kwa cumubwira hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo ba abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuzerekeye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nshaka kumubwira yuko abantu bose ku umwaka ku mwaka turakira nk'abantu amajana indwi basha wiyumvira abantu amajana indwi kubakuramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya dufata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukaza turaba rero ubise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikerepu na mama nibo rero tuba dutuma ko kugira ngo nawe nyene tubagire interview tumve yuko aribo banditse iyo proje cyane aribo umugambi reyelma vis-a-vi yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiyeko siyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora bamaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge muzagitega cyanke Makamba tumutumye ko kuri ambasade y'Ubujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zini muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuza kugira stage muri organizasiyo kanaka ikora mu byo wa mu participa azo bagiye gukora nawe nyine atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika ga Ramadani
ego aba ari muri Amerika
ego
hanyuma bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo ukaje wiyumvira kwibuka kuje na tuje na proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka numva yuko ari financement ari ntoya turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose
tubashyigikira murakoze cyane gutanga umuco turasena Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho tumeze neza dusanzwe umunyeshuri ndahari w'Umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye uno munsi Ramadan Sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajeje by'imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhanahana ubumenyi akabazo kuriwe
ego murakoze cyane jewe iyo programme yari narayilonse y'imubayilonse nayirose sinuze muri Dakar Senegal nayikoze aliye ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo nayo nashaka kubaza ni akahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiye mu Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitanga akamenya ko batanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igitigire kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kuyiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuryogera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kandi bafite n'intambwe yo gutera nagomba mbaze yuko umugambi wo gushyira inyigisho mu Burundi mu Kirundi nk'ubujumbura nko muri ambasade wo buhari
uri kuvuga izo nyigisho za yariri na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho en general muri rusange
ya niko navuga izo nyigisho kuko ubwa mbere zaba mu Gifaransa gusa hanyuma barungurura ayani ma rejo za mu Cyongereza gusa nato abarungurura ayani ma rejo muri Dakar aho iba mu Gifaransa nubwo Dakar hoho ni wacu watuma k'ibihugu 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihugu 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
ibe nyine ndatahuye akabazo kabureka hama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace muri yari byakumariye iki
yewe byarafatiye cyane kuko ninaho nafatiye intambwe kuko yewe uco gihe nari nayifise umugambi nabonye filtere maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushyikirije barawemera ndawukora ningaho nyine nahereye ubuye novuga ubungeze rwego rwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasozera amase inyigisho nahawe n'ubu nibyo zikurikira
hanyuma gadisma urumva hariho nk'uwahamagaye nuko akazina gahava kanjana ngira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakiriko bararondera iyo migambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigenje gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kura rungika ko bagutora
ego meta murakoze nico oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira jene badakunye muha itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kuja mu formasyo nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira uko vitegurira ni gute iyo formasyo kugeza ubu yatafise icelo kwita exigence cyo kwanga kwakamukirira yafatise exigence umuntu abyiza ku gushobora yafatise ibintu umuntu ashobora abyiza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi zindi ururimi uzi ko ushaka kujya muri program urigora ukamenya ururimi yafatise igifaransa yafatise icyongereza kandi cyo kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubyo ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko ntibatora umuntu adafite icyo agomba gukora ntibakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo nuko uba umaze ufite iyo ushaka kugera impamvu ushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufasha icyo ushaka gukemura icyo kibazo kihagati
urakoze
atatu
urakoze cyane Dismas ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyali n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ugire umunsi mwiza Kinshasa ego Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ivyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi uko inyigisho zuza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
well mu bisanzwe kweto turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza urumva byinshi bifite avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Faransa mugabo bwe yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza bitariba kimwe muri wa mugambi wa leta ukuba bien integré muri African community and assume mask with témoignage atanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi busha ufise itaka kurangura mugabo rero gushigikira ibyo o kuri question
Christmas ya wajije hariho umugambi w'abayali borabagira live broadcasting bakavuga ibyereke ma applications nabo ni bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali barakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV tanga Facebook ya ambasadi za Tanzania tunabiri live mara
ambasade ku Facebook ya ambasade kugira ngo ntihagira abayoba wayitubarira
bon uranika US embassy nyene Facebook ichiduga ugira like gusa imisi ibyo tushize byo ije dushite ko ucubibona
urakoze cyane gose Ramadan turakira na Leonidas Leonidas ikaze ku ijuri Amerika
yeto ya amara neza
amahoro urakomeye urihe
ni twanda ikanga serone dance naba likanyago tumba likanyago kumene neza province kirundo
ntega kirundo ndahabona havugwa makinga mu kirundo
hano kirundo no bin mutekano ntangere ntangorane ama banje gushingira nikwa amadani inuka mutumira hashi ati adashiki cyane ku migambi mu byo ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi n'abantu bashinga cyane ku migambi ya Tanzania yakubaho no nyakubaho Ramadan mugambi wa Tanzania no kuri president amkirudo bari turugaruka bishi impande zose bashomeye mu mukafira mu gatse cyose cyose kirudo ibyo kandi nakandika utumabwire na RT
yo ariko Leonidas nukuri nkabandi ko ndakumva je Rama wura mwumva
no
je sinzi ko ndakumva neza Leonidas
nakuba wadiyane kibazo nari mfite kubaza mutumirwa Ramadan urenga mkirundo twarize kuri step kwa kwante deformasyo profesyo profesyone ugaruka twarize no kuri ikaba twereka ibyo twirije twarabuze aho gushyigikira mu migambi kugira ngo turangure natwe twize imyuga itandukanye nka plomberi mekanike otomobili na subiri na elektrisiti nyakuba wa Ramadan washobora kudusekera ko mabuta kwa agenzi ntara ya kirundo burya mu bamara icyende nyakubaho wa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashoboye kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu kirundo muraca yogara yego Ramadan
narira gusema ibyo mu kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu unetuma pala na muyari cyane umu excellent program tumaze kuronka mu kirundo mu zindi programme hariho abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iyi minsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi nzoshyira mu kirundo hanyuma aje kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakt hanyuma kugira ngo nzoce kuraba iyo migambi bari kurakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone ireka iravuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alex ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twayitevye ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone babibaza ko ibibazo byinshi cyane ngo sinje ituma navuze nireka tuyihereko hama wundi mugambi nawe wundi AVLP nayo umeze gute witabigwa nabandi
byamusanzwe AVLP utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorewe utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi 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 cyane imyaka itatu heze twaronse igitigiri gikomeye cyane cy'abo muri leta baza gupatisipa muri iyo IGLT hanyuma kubatora hoho ntidutanga amatangazo kubera tubwira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tukaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tukagerageza tukaca tubegera cyangwa tugashyikira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akaryo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bohurira muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu mahita n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
Ni n'umugambi mwiza na General agize amahirwe yo gutoranywa na ambasade kugira ngo ndawitabire haraheze imyaka. Ni umugambi mwiza ugufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire ego twakire Pierre Bizindavi kaze kujugya me ka Pierre.
Yo murakoze.
Ni uherere ka Pierre.
Cyane mu gihugu cha Bena.
Uri mu gihugu cha Bena. Wow, sinanze ko bana mutwumva neza ngaho onye mbaga kudukurikira. Hey. Ikaze kujugya me ka Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twara turanka Afrika y'Epfo Malawi mizo bariko no bwa mbere Bena twakire. Ikaze kujugya Amerika.
Ego murakoze cyane.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan yo muri ambasade ya Amerika azagira ngo mutwakure.
Ego. Ave turakurikirana.
Uri mu cyaha gisagara muri Bena.
Ari abantu bake. Ariyo turiyo turi batatu.
Ego. Uri mu cyaha gisagara cha Bena.
Gende mu gisagara mpefekitire ya Parako.
Ego. Akabazo kawe rero.
Yewe ikintu mbaza kuzo baba batanga by'imigisho. Yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha imigisho mugabo kiguma gisubira inyuma oyo gutera kijimbere. Itagira evolution ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere.
Ariko ntuhavutswa ara Ramadani ku mu byo gusesangura ibya politique n'ivyo butunze niki ari ngabwira yishure byume
si muri politique kuko twese turiga kandi turacana handi turako tugenda turatembera no mu bindi bihugu iyo umuntu arose inyigisha karonke inyigisho dukuri igihugu gitera kijimbere n'igitera kijinyuma bebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane gore mugando kene inyigisho dosi ziza izo barahuye niza handi ko twabashira hamwe mu gihugu igagetera gitera imbere mugane twumve ngo inyigisho zirahaca mugataka ikintu kiboneka.
Reka ndamuhe akumva Ramadan hari cyafisa bivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ivyo ajeje muri ambasade ya Amerika mu burenganzira bwe bwo kuvuga oya ntacu mvuga Ramadan sinzi ko hari cyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindavi muri Bena
anda ndaha respect i uruwe gorichimbiro chiwe opinion yiwe mugabo turavye aba jeune cyane abantu bamaze kujya muri zo nyigisho harisha bwenge cyane mu change experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimitse cyane nibaze ko nakubwiye yuko bamwe idaere benshi ketatwa muri IVLP tange muri hamfe muri yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu. Urumva uko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bareko baho
barahurikiramo bose. Kurakoze cyane Ramadan. Twakire na Jimmy ku ndi murongo wa telefone. Jimmy kaze kujugya Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye ka Jimmy.
Ego nitwa Jimmy ndiho kubwayo merereye mu gisagara cha Michigan. Sanzwe ndumo Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twara kwa kirenda kwibuka ku ijwi ry'Amerika. Uri muri babandi bace baguma ngaha kumaze igihe kireke nari twatashe.
Nagumye ngaha twebwe programme yacizera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye hama mu nyuma ndagaruka niko ndabandanya programme ubugeze muzwe bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadan muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bourse yabo sinzi ko icyo tumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego icyo numva gusa no uvuga ndabise n'ikibazo ndamubaza ndanamuramutsa cyane hama hari habavuze uwavuze ko yaprayinze kabiri nagira ndamubwire ko naprayinze gatanu hama icyo novuga icya mbere ni uko yotangura au niveau regional donc hariho centre ya Kenya cyangwa y'i Nairobi cyangwa ya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe ndacyo ni kijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye hari abandi baba bagishoboye niyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha ukugira ashobora gutegura umugambi ukugira ashobora kwandika neza ikindi nivuzeye ni kijyanye no kwitegura neza hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumviriye uko nyene ariko nibafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza niga bifate nk'umugambi uko applyinga muri maze kunyuma babitegure neza hama
Jimmy telefone yawe ikwira cika
ego ikibazo numvano bazara madani nikijanye ni nizahe ntambani akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe hama akabazo kanyuma ni gute ugwa cyane abarundi kugira amahirwe nkayo ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zituguruye ni gute umuntu ariko yubugize no musi cy'u Amerika yobandanya yitegura ku buryo muguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abace muri ano ma programme y'ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade reka duce duha Ramadan akanya kwishure hama Jimmy muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntago ndambere n'ikongo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas ma Dismas yavuze uko yamaze kugira kubisaba inshuro zibiri nato gucanke natoke wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atoagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estats Unis mu Burundi izo ni ntambwe kandi ngamuhuye bavuga ambasade z'Estats Unis baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakabibaza yuko biva kuri wewe alors que aribo nyene nk'uko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu akakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utarimo iyo niyo ni imwe mu ntambamyi mpora nkunda duha dukunda guhura hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi sinziga bimeze mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane rero ni ahantu hari uko bukoma biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo ku buryo umugambi ugatomora nawo atari kwapurika muri yari cyane hamfe fellowship bashobora kukoresha mu gusaba financement mumashira matandukanye nemi na numuri leta
yego hanyuma aravuze ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungika ivyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
muri ukwezi ndarindiriye ku gatatu narindiriye resulta cyangwa ibyoba mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko no selma bogira umugambi kugira ngo umuntu abaze kubona amafaranga cyangwa nubwira icyo ufashije muri anjoma baraba nivo de volontaria igene taho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange kugira ibikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyo cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Hamadani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi icimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make ndashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni du Burundi hariho ba umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurikiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo association ikaba ifite ibiro ikaba ifite amacentre de formation ikiforma abandi bajene unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segonde kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo nubuga yuko ni kimwe mu nubuga yuko tukwishimira imikiri nacyo ni ukuri jenda nezerewa iyo mbonye abajene bandigirwa amabanga akomeye cyangwa bagiye muri IVLP bidigwa na leta bagahabwa amabanga akomeye mu gihe wafashe igihugu icyo ni kimwe mu makunda
ego urakoze cyane ivyo association twari kuvuga mbwa tuzobigaruka ko nabonye ko twefatira ikindi kiganiro cihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza Humphrey nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na Humphrey nyene two turategura abatowe ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawo tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzosubira tuje turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwire yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro tubatumiye kuja kuri Facebook yacu ari yo wa radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadan Sinuka yari umutumire wacu nkibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Ramadan Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabemereye yuko kuko najyohe ukumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukirikirana ni ukuvuga ari uko bari babishasaye kandi babinyotewe birikana ko ari byiza kuri bome.
Murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba. Diana ninahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika na Diataha na ingenieur Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mubandanye kuranirwa mu byo muri mu byose.